Iri ni ijwi rya Amerika. Atijwi rya Amerika mu kirundi no mu kinyarwanda mu Burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya short waves ku metero 19 ni metero 20. Mu Rwanda ni kuri FM ijana na kane n'ibice bitatu. Mushobora kandi no kuducikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio no kuri adresse radio yacu hamwe no ku kibuga cyacu cya internet aricyo radio yacu voa.com mu mwanya w'ikiganiro muri sana.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Umuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Amatora y'umukuru w'igihugu azaba mu Burundi ku itariki 20 z'ukwezi kwa gatanu kuri mwaka wa 2020. Abarondera kuzohiganwa muri aya matora barabandanya kumenyekana. Diodone Nahimana ni umwe muri bo yamenyesheje mu itangazo yasohoye ku itariki 18 z'ukwezi kwa mbere ko azokwitoza nk'umukandida yigenga. Twamutumiye mu kiganiro muri Sanga kuri Radio Ijwi rya Amerika. Mutumire ndakuramukije.
Kize.
Wo tanga ukidondora kuba ariko baratwumviriza kwavuga uri we.
Nitwa Nahimana Dieudonné nkaba benshi banzi nk'umaze umwaka irenga 2020 ngo ishyire hamwe ry'ugwaruka ryemeza mu ikango witwa New Generation. Nkaba kandi nsanzwe ndongoye naho natongoye ihuriro ry'amashyirahamwe y'ugwaruka ryitwa Heja. Kandi nkaba nsanzwe ndi umwungere mu ishengero rya Wazifishan Center.
Icyumviro cyo kuzo kwitoza mu matora yimirize mu kwezi kwa gatanu cabaje mu gute?
Ni cyumviro kibaze imyaka myinshi. Ni cyumviro navuga cyatangiye kuva mu mwaka w'2000 aho tuko turakora no guharuka twiyumvira tuti ni byiza ko dutegura urwaruka rw'imboneza ruzotegerezwa kugira icyo ruterereye mu kuzana iterambere mu gihugu. Aho niho twatangura ibikorwa bijyanye no kwishyira n'iby'uburongozi. Ariko icyo gihe intumbero yari ko dutegura urwaruka ruzoba indongozi ruzoba abasore icyo bakoze mu buzima bw'igihugu. Naho tutari bwamenye neza ninde muri abo adashobora kuja ku rwego rw'igihugu mu gihe kwitoza mu kibazo cy'umukuru w'igihugu hamwe n'abazo kwitoza mu bindi bice bitandukanye kugira ngo binjire mu buzima bw'igihugu. Ariko rero mu bijyanye n'uko ari jewe no babera imboneza mwico gihe muri ko kwitoza ico navuga yuko zameze nk'ibitomoye neza mu mwaka uheze naho je kugitanze narabwemerere abari babinsabye bose yuko no wani to bikora na guma nifuza ko bari uyundi kumwe twoshigikira kashobora kwashika. Ariko rero maze kubaza umutima nkaganira n'abandi bose kandi naje kuba ico kuba nimaze gentegurira abandi usanga muri uyu mwaka ntacumbuza haba mu mategeko haba turaziye ingene bimeze mu bijyanye no gutegura amatora y'umwaka cobuza yuko ashobora kwitoza. Rero mu kuranga ibyo byigwa atariko turiga ndigisha urwaruka niho nabemereye yuko ngiye kwitoza ku kibanza cy'umukuru w'igihugu nacyashyikiriza rero ku mugaragaro kuwa gatandatu tariki 18.
Turi kuba tuvuga kugwaruka mu itangazo wasohoye uravuze ko ugwaruka ari ibice 66% ku ijana by'abanyagihugu baba mu Burundi. Ubwo gwaruka ubona mu migambi we ufise no kurufasha kugira ugerageze kwinjira mu bya politike canke gukurikirana politike?
Si ibijyanye n'ibya politike gusa nk'uko musanze mubizi igikorwa ngomba gutangura ni igikorwa maze imyaka irenga 23 nkora anagitangura cy'imyaka 45 ariko mu buryo bugaragara imyaka 23 nkora kwamwere tu imirizo gwaro kugira ngo rugice ruterere mu iterambere ry'igihugu rero tubiravye mu gihugu mu Burundi ibijyanye n'iterambere kugira bishoboke nuko abantu bafite inguvu ugwaruka baba ariko baragira ibyo baterereye mu bijyanye n'ubuzima bw'igihugu atari mu mizi mito mito gusa amashyira hamwe atari gusa mu bintu by'imigambi mito mito bagenda barakora ubwivyo rero novuga nti nabwira ngo abe guhimiriza ugwaruka ego gwinjire mu mfata ingingo bwa mbere hoho mu nzego ariko bwa kabiri dushyira inguvu hamwe kugira ngo tuzane iterambere rinyaruka kandi rirama mu gihugu cyacu rero kubw'ibyo tuvuga ati ni iki cyo tumugwaruka ko twe turabona uko imyaka igenda abakiri bato benshi bafise imyaka iri munsi ya 30 bashyira kandi bagikunda ibijyanye za politiki ugiye kuraba imigambwe myinshi gushika uyu munsi muri kino gihugu cyacu n'imigambwe mike wasanfise ugwaruka w'imisi imyaka 30 benshi nafite guhera kuri 25 kuduga ariko abakiri bato basa nk'ukumengo ntibikanezera ntibikaryohera cyane kuja mu bijyanye n'imigambwe tukibaza tuti rero igihe ugwaruka rwoba mu myaka iri imbere rutakikurikiranira hafi ibijyanye n'iby'intwaro ejo tuzoranga abahe bazokwinjira cyangwa bazobera imbone z'igihugu kuko rero tuvuga tutereka tuba tere intege hakiri kare abishoboye abace imigambwe babikora ariko ahanini abo bigenga batabumve ngo ntibiyitegeye kujya mu migambwe nabo nyine bumve ko ari uburenganzira bwabo bwo gushobora kwinjira mu bibanza byo gufata inkingo kubuzima bw'igihugu.
Muravuze ko abakiri bato batagikunda ibya politiki batabikurikirana impamvu zo ari izihe muri make
impamvu zoba uko ubwa mbere hoho kenshi muri politike y'i Burundi cyane cyane na politike muri kano karere abanyepolitike ababikora nk'umwuga wabo bakunda cyane kuvuga kuri kahise bavuga kahise byabaye imyaka 60, 70, 80 rero ugwaruka gwarutse inyuma y'imyaka 90 cyane cyane inyuma y'imyaka 93 mu mvumengo ngo rurimi ntabwo bumva kuko ntibazi ibyo byabaye muri icyo gihe umureze ababyeyi babo byashyikiye inshuti ariko ugaruka bw'ubu ruraba iriko biraba kuri internet kuri uhinga ngo reka ngurukana bumenyi ugasanga bo ariko biyumvira ibijyanye n'iterambere ku buzima bwabo rero igituma batakiryoherwa kuja muri politike ni uko iyo bagiye kuganira n'abanyepolitike bazura ibintu byabo za kera bagahuzana ibintu babwira ibyabaye by'amacakubiri by'ubwoko ibyabaye amacakubiri y'intara n'ibindi ugasanga ubwo gwaruka gwa kino gihe ntirubitahura neza bagaca barondera ariko ikindi kintu bo kwikorera co banezeretse rero n'ibyaherutse kuba mwaka w'2015 ugwaruka rumwe rwaravyirutsemo kuko wasanga mu mbengo bagiye baronka ico bokora canke boterera haba mu bari bashyigikiye ubutegetsi haba mu bari bagwanya ubutegetsi ugasanga rero ubwo gwaruka rwarageze ahantu rubona ataco bivamo gifatise gishobora kubafasha kwica baterere mu zabyo rero benshi baca bahitamo kwigira amashyirahamwe gusa canke kwigira gusenga gusa canke bakaza mu bindi bikorwa ugasanga bibagiye ko ubuzima bw'igihugu baraba.
Urakoze tuza ku mirongo ya telefone dufite okero uratwumva halo okero
halo voice of America
ego uratwumva urihe
ndabumva ndi majyaruguru ya Uganda ku border na Sudan y'epfo
ikibazo intererano
intererano wenda navuga urubyiruko na n'ubutegetsi halo
ndabumva muduge ku ijambo
by'ukuri urubyiruko nangu gwaruka ntago rukwiye kuba rwajya mu bindi ariko rutareba ese ubutegetsi burabatwarahe abategetsi barabatwarahe kubera ko tugezemo nk'urubyiruko ntago urubyiruko rushobora gukora ubutegetsi buri gukora nabi urubyiruko ntirushobora gutera imbere rutari kugenda neza biraboneka nk'urugero muri dia muri kureba ibyahabere urubyiruko rwa ubundi ari isoko rigurisha abantu abagwa mu Mediterranean icyo ni cyo kibazo noneho reka dusaba urubyiruko cyangwa urwaruka nibwo rwa meze mbaraga zeje kandi nibo beshi ku isi n'umubare w'urwarukuregera sanga ruruta abandi ibindi gice by'abantu abakuze aba muri ubwo buryo bo bakore babone ubutegetsi buriho nibo babushyiraho ariko n'ubwo aribo babushyiraho kubera nibo mubare w'imwishi w'abatuye isi ni n'abafite uburenganzira bwo kuba bava n'ubwo ubutegetsi butari gukora neza urugero hano mu Uganda dufite abo bita ba people power ari sangaru ari urubyiruko kenshi turi kumvikana
ndabumva muhera heze
none ugasanga ko urubyiruko inaha muri iki gihugu rufite imbaraga zo kuba rwanenga ibitagenda neza bakagaragaza ibitekerezo byabo reka naho mu Burundi cyangwa mu Rwanda mu karere k'ibiyaga bigari urubyiruko ntirugaragaze ubushake bwabwo mu kugaragara muri politike bahindure politike banenge nimba babona ubutegetsi butagenda neza bibe bafite imbaraga zo gukuraho bwa butegetsi bagashyiraho ubutegetsi bukwiriye buyobora abaturage aho bakwiriye kwerekeza mu cyerekezo kizima reka mbashimye
murakoze
murakoze
Benjamin nawe nyine ari ku murongo wa telefone Benjamin muratumva
ndagusana ndabumva n'amahoro
n'amahoro uri he
yewe ndi mu gisagara cya Bujumbura ubu
yego ufite ikibazo ubaze umutumire cyangwa icyumviro ushikirize
ndafite ikibazo nagomba kubaza uwo mutumire
yego
ega nyakubahwa Dieudonne ko twumva nk'uko mwabyanditse kandi mwabishikirije mukeneye kubitoza mu mwaka w'2020 twagombye kumubaze mbega ni izihe nguvu yobazanye cyangwa iyo bafite yibaze yuko dushobora gutuma adashobora gutsinda akajya imbere y'abandi umureba zaba bari ko barahiganwa na cyane cyane yuko agiye ko atazaba ari ku rubuga rwa politiki wenyine ni cya mbere hanyuma icya kabiri nagomba kumubaza nti hariho imvugo ya mivugo kuva na kera ivuga ngo urwaruka bo Burundi bw'ejo ariko ahejo ntitugera tubona hashtag ejo nk'urwaruka kama twumva turi Burundi bw'ejo kandi ejo ntahazima ari ejo ntiwigere ushyitse ejo wa muri uno munsi cyo tugibaza tuti mbega ni gice bari karakora kugira ngo kumbure n'ibyashika agatsinda ayo matora bishobore kuba urwaruka Burundi bw'uno munsi atari ubw'ejo hanyuma ikindi kigira gatatu ko tubona ibikorwa by'imigambwe imwe cyane amategeko y'imigambwe imwe usanga asa ugasanga nk'ubu nk'imigambwe 20-30 ifite ihangiro rimwe wewe yoba azanye iki gishasha kugure kiza n'ibyidasha n'ibyo bindi abandi bahora bazi basanga yego murakoze
murakoze
agomba kumubaza
yego arabishure
nibaza yuko inguvu aho zihagaze ubwa mbere ho nuko twahisemo ikintu abantu bose bavuga yuko kitoroshe cyangwa twari dukwiye guhitamo no kuvuga kuba uwigenga kuko abantu bose bavuga bati kugira ngo muri Afrika utsinde amatora utegereza kuba batinze gusa mu migambwe ariko rero tugiye kuraba nk'uko rwaruka turavuga ariko n'abandi atari rwaruka benshi bijyanye n'ingene kahise k'ibigo byacu kagiye karabyerekana usanga batakifite inguvu cyane kwinjira mu migambwe rero inguvu ihagaze yuko mu yandi majambo dusa n'abaserukira abo bandi benshi batari mu batatu ariko baraca mu migambwe kugira ngo bashobore gushika mu bijyanye n'ibyo kurongora igihugu ku bw'ibyo rero abo wasanga umengo nta jwi ribaserukira rihari usanga umengo nta n'umwe utarimwe aho nta byizigiro yogira kugira ngo agire icyo akoze mu buzima bw'igihugu rero kora ko twe turatera intege abo kandi twizera ko gushika uyu munsi aribo benshi usanga batari mu mugambwe cyangwa uri ariko bavuga bati turifuza batubwira icyo duterereye tutarinze kwambara imyambaro y'umugambwe kanaka abo rero tubaza ko nabo ari abantu bazodonka akajya gushikiriza ijambo ryabo biciye muri aya matora cyangwa biciye ku bigenga batandukanye bashobora kwitoza muri aya matora ku kibazo kijyanye n'ibyo urwaruka nabyo ingenye utoshobora kubana rero wumva ko ari Burundi bw'ejo ego niko natwe kugira ngo umuntu ashobore kwitoza hari imyaka utegereza kuba ufise utokuma wiharura yuko ukiri mu rwaruka bijyanye n'imyaka bakunda guhagararako ariko kimwe mu byaturanze mu buzima bwacu bwa minsi yose n'ibikorwa twagiye turakora kwabaye gushyira ingufu mu gufasha abakiri bato gutahura yuko batokwigira batsinda bibazwa rero hako twamarike tuharira ku ijambo rivuga ngo Burundi bw'ejo yandi majambo n'ibyo ni uko kuri ni ukuvuga ngo ni Burundi bw'ejo kubera ko ari Burundi bw'ejo ni ukuvuga yesu uvuga ko bateza gutangura gukorera Burundi ejo ni ukuvuga ko batangura gukora ubu kugira ngo urundi bwejo bubico bazoba bari no kuvuga ngo inyifato yabo uyu munsi nizotuma bamera igihugu kimera kugizo bakimeze ejo muri kazoza rero twashaka gushimikira gukora imigambi yotuma abakorohereza abakiri bato bagifite ingufu zo kugwiza umwimbo bakinjira mu nzego cyangwa bakamu ibanza byotuma bazana umuvuduko mu iterambere ry'ubutunzi bw'igihugu aho nivugaza ko ari ibikorwa bizaba rikorwa bifatitse kandi byumvikana byerekana yuko kugaruka rushaka icyo ruterereye
hari kimwe yabajije akindi kibazo yabajije ngo imigambwe ngo imwe usanga ifise imigambi imwe ifise intumbero imwe ngo kubiberekeye namutanimo mugambwe muzoba mwitoza kugiti cyanyu nikiye kizoba tandukanya n'ivyo uyu yari karabaza Benjamin
ubwambareho nuko imigambi itekerezwa kuba ari ibyashyizwe hamwe bivuye mu byifuzo cyane cyane zo kugaruka ariko n'iby'abarundi bose bifuza kubona ingene Burundi bwabumetse rero icyo tuzoshimikira ko ni icyerekezo canke intumbero canke imbona kazoza y'Uburundi twifuza gushikako kandi tuvuga tuti twifuza kubona Uburundi aho umurundi wese aruraniwe mu kibano kandi akabaruraniwe muri byose turabisigura rero twadufite imigambi yerekana ingene ari byifuzo byavuye ku barundi n'abarundikazi cyane cyane bakiri bato bavuga bati kuri ko twifuza igihugu cyacu cyo bakimeze rero nihaba kumbura imigambi iriko irategura imigambi ibambaye imigambi iriko irategura imigambi yayo muri aya matora nabo nyene bashimikiye kuri vya byifuzo kumbura dusanga bimwe bimwe bishaka gusa ariko twebwe ubudasa bwacu nuko abatanze ibyiyumviro cyane cyane atari bagiye bari basanzwe bari mu nzego z'imigambwe usanga basubira mu bya bindi nyine bakoze umwaka mbere ya 15 cyangwa na 10 ugasanga n'ibyifuzo ariko atari ibintu kumbure byashoboye gushyirwa mu ngiro mu gihe abandi babifitiye akazi ko kubishyira mu ngiro rero ibyo kumbure muzobibonera mu gihe tuzatabe gushyira ahabona imigambwe igihe kumbure bazaduhaye uburenganzira bwo gutangura kwiyamamaza icyo gihe rero muzoheza mubone mwebwe nyine itandukanirizo hagati y'imigambi dutanze dushize imbere hamwe n'iyabandi bazaba batanze imigambi yabo
Domitien ari ku murongo wa telefone Domitien ikibazo icyumviro
nagira ngo amubaze akabazo na jewe
yego
akabazo gafatiye kuko umenga iyo bari kubera kina politiki kenshi baguma bashaka ko twebyingira mu twebyo nk'ubaruka ngira ngo mubaze imigambi iyo badufitiye nka twebyo nk'ubaruka yariyo mbega ko uwo mugambi w'umenga tugomba kurubuga tukunda kubona ku rubuga ngurukana bumenyi baba bakorera mu ntara nka Gigahe z'Uburundi baba bafite nk'abanywanyi bangana gute abo baba bashaka kukora nabo bobonana gute byogenda gute icyo nicyo kibazo nagomba namushyikirize
yego arabishura
gambwe ndimwo kandi nta mugambwe serukiye dewe niyemeze guhaguruka muri kino gihe kuko serukiye ibyiyumviro by'abandi bantu benshi cyane cyane urwaruka waganiriye kandi bakabinsaba yuko noshobora kubaturukira muri aya matora nk'uwigenga ariko naho mvuga ngo ndiwigenga tuvuga ko ndije nyine mfite abo twaganiriye mu mico itandukanye bari mu bikorwa bitandukanye mugabo cyane cyane benshi badasanzwe bari mu migambwe yemewe n'amategeko irakora nk'imigambwe kubwibyo rero ubundi turagira abanywanyi nibaza yuko ikiringo cyo kwiyamamaza ntikiragera ikiringo cyo kwiyamamaza kigeze hazoba hariho uburyo bw'ingene abifuza kudushigikira muri aya matora bazobikora kubundi turagira mu gihe cyo mwiyamamazo kandi n'amategeko ntari turekurira kubwibyo rero abatwemera n'abari kubarumviriza kumbura ibyiyumviro dufise ariko tuzogera igihe tubabwira ingene abashaka kudushyigikira abo bikora ubu rero twebwe twavuze ko tuzokwitoza kuti cyacu nta mugambwe nta n'ishyirahamwe rishinzwe kutugirira imyiyamamazo rihari ku bw'ibyo igihambaye dusa n'uko abantu bumva ko dusanga ibyiyumviro nihagira rero amategeko adihe biduhera uburenganzira tuzatubamenyesha ingene dushaka kwifatanya natwe
Abubakar araduhamagaye Abubakar uratwumva
Ndabumva
Uri he
Gendi mu nkambi mu nkambi bizisanzwe biri ngaha mu gihe cyatangiye
ufite cyumviro ufite kibazo baza
ni kibazo ubwa mbere ubwo ntawe kumutera intege kuba yarafashe cyumviro ato kujya kugaruka muga nari mfise ibibazo bishika bitatu ushaka kumubaza ikibazo cya mbere ndega ko ihawe bigera atazi ko hasanzwe hari impunzi z'abarundi zikiri hanze zikiri inyuma y'igihugu kandi harimo nk'urwaruka ndega urwo rwaruka abitegekanije ikiri inyuma y'igihugu mu gihe yoramuka agirira amahirwe agatsinda turazi ikibazo kigira kabiri ikindega hariho abantu bahunze i Burundi bataye ubuzi bivanye n'umutekano wabo kandi bifuza gutaha mu gihe amatora yohera ndega ubundi bazobusubizwamo ndega itegereye kubyo bafungusha gute ko igihugu cyaje bahunze kiri mu ngora ama ikibazo kigira gatatu ikibazo kizwi yuko iyo umuntu ahunze arafite uburenganzira bwo kwiga yahunguye ndege mvuga ko hari abanyeshuri ariko bariga leta y'u Burundi yaje kurumbika ibibazo mu gihe butaha icyo kibazo kibafasha nko gutyo gushika hirya hirya bizoca bigenda gute murakoze
murakoze cyane arabishyura
muzobyumva ko tuzogenda turabishikiriza muri mu minsi iri imbere ni uko tuvuga yuko ikintu cya mbere dushyira imbere muri byose ni gusubiza hamwe kw'abarundi kandi yuko Burundi kiba igihugu cya abarundi bose wariwe wese akafite uburenganzira igihe cyose yise ko ari murundi cyangwa murundi kazi afite uburenganzira bwo kuba mu gihugu ciwe kubw'ibyo rero nibaza yuko kimwe mu bintu byihutirwa ni ukwiyumvira ingene abarundi batandukanye kubw'impamvu zitandukanye z'intambara twagiye tubacamwo canke ibibazo byagiye biraba muri kahise muri politike n'ibiki vyotuma vyotorega umutsi abarundi bagasubiza hamwe abanzi imyaka yose namwe ndiko nako bikorwa mu bijyanye no gusubiza hamwe urwaruka haba mu gihugu hagati canke mu guhuza urwaruka ruba rwashamiranye no mu bihe bya politiki cyane by'amatora nk'iz'2015 twame dukora ibikorwa bizana guhuza abantu cyane cyane abafite icyo bapfuye batumvikana ko rero icyifuzo cyacu ni uko igihe biba byamaze kurati twebwe twahora mu ntwaro yahora canke twakoze indabiriya karabaye ubwo haje bashatse tugiye gutaduhunga tugiye gutakaza akazi tugiye kuba muri binabiriya nibaza ko icyo kintu kitosubira kuba mu Burundi aho umuntu yarasanzwe akora ibikorwa kubera ko yarasanzwe kumbure ari mugambwe bari ku mugambwe uri kubutegetsa ubu canke ayo bakoze binabiriya ato kumva yuko ejo mu gitondo azoshahunga ngo ni ukubera ko haje abandi barongozi bashasha mu buzima bw'igihugu icyo ni cya mbere cya kabiri ni uko n'abarahunze nabo nyine bumva by'ukuri ko boba baronse uburenganzira bwo gutaha kumva ko atashe muhira atashe mu gihugu ciwe bica bifatana n'iki kibazo gikurikira kijyanye n'iby'amashuri ni uko urumva utashe akaba ari umurundi n'umurundikazi atakusa ari uburenganzira umurundi wese ategereza kuba afite ibyo ni byifuzo kumure tuzogereke twabibereka neza mu gihe turazigeze amategeko yo kubikora kumure muranyuka
yego ndabumva mu mahereze
numva ariko ibyo tuzobiganira mu gihe cyavyo hageze ariko icyifuzo novuga kimwe gusa nuko muri iki gihe tugiye kujamo mu Burundi ata muntu yosubira guhunga igihugu ciwe kubw'impamvu ivyo canke ziriya cyangwa wundi ntagi uburenganzira bwo gushobora gutaha mu gihugu ciwe ivyo nivyo twifuza ingene vyogenda rero nizo navyo tuzobishikiriza mu kindi gihe tuzatangwe kubishikiriza mu gihugu kugaragara
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Sanga turiko tuvuga kuri Dieudonné Nahimana yamenyesheje mu itangazo yasohoye ku itariki 18 z'uku kwezi kwa mbere kwazo kwitoza nk'umukandida yigenga mu matora y'umukuru w'igihugu azaba mu Burundi ku itariki 20 z'ukwezi kwa gatanu kuri mwaka w'2020 muzo kwitoza ku giti cyanyu mu gihe bizwi ko ari imigambwe isanzwe izwi mu Burundi yakwiragiye ifise abanywanyi mu gihugu cyose izwi n'abanyepolitike iyo migambwe bazwi ntimubona ko atari igikorwa kizoborohera kugira ngo muzomenyekana gute mu gihugu cyose atamugambwe mwitwaje
ubwa mbere nuko yego ntibizaba byoroshe kandi muri kamere kandi nabo tuba turi kumwe dukunda ibintu byoroshe ukunda ko ibintu tugerageza kubikora ariko bikagenda neza naho bitabinyuze abiduhawe byoroshye gutyo rero cyo kibazo nyamukuru cyo bagihagaze ko babitoroshye ariko kumenyekana twebwe ntibihagaze kuri dutangura kuvuga kumenyekana kuri twebwe bizovana nibyo twamaze gukora muri kahi mwebwe muri kumurambaza ibibazo muri kino gihe mwambaza ibindi bibazo bijyanye n'ibyo twakoranye n'urwaruka abana twareze bava mu ibarabara bakaba barateka igihugu bakaba bafite kure mu buzima bwabo hari ibikorwa byinshi by'urwaruka byamaze gukorwa imyaka myinshi rero ntituje kuvuga ngo tuzokora ibi tutabanze kuvuga yuko twigeze kubikora ku mbure dufite ingufu zike mu buryo buke duba dufise rero nibaza yuko si ukuvuga ngo kwimenyekanisha nk'uko umuntu ataba yari asanzwe azwi mu cyo barigeze gukora muri kahise nibaza yuko mwarabonye yuko banateye iteka itariki zibiri z'ukwezi kw'indi mwaka w'2018 umukuru w'igihugu akaduha kidari twerekana yuko hari ibikorwa twagiye turakora mu bijyanye n'iby'urwaruka birerekana yuko tutari abantu tubyutse ubunyene tuzwiyumvira ngo tutakwitoza ni igikorwa novuga kije nk'igisoze ibikorwa bimwe bimwe tumazemo imyaka myinshi dukora mu bijyanye no kwigisha urwaruka iby'uburongozi nkorera abandi hanyuma ku bijyanye n'imigambwe twahanini ntitushaka gutorwa n'abanywanyi bacu twe dushaka gutorwa n'abarundi bose abarundi n'abarundi kazi bavuga bati turifuza kazoza kameze gutya turifuza kubona tubanye mu bumwe ata amasaku biri hagati yacu turifuza kubona dufite ingufu z'inguvu hamwe mu iterambere tugateza imbere iby'uburimyi tukabona igihugu aho ababyeyi babyara bagaheka tukabonaho atanya gufatanya gukira kubera intara cyangwa ubwoko cyangwa ibintu biriya ibyo byose nibyo abarundi n'abarundikazi babyumvise turi nizeye nuko n'abari mu migambwe nabo nyene naho bazaba bafise kuko nabo baserukiye mu migambwe yabo nibazo cyo batora gusa kubera ko bava muri iyo migambwe bazabanza kuraba imigambi nibaboza rero imigambi kubera dushise yoba ari myiza kandi natwe nta kibi tuba turifuriza nabo baba bavuye muri iyo migambwe kubera tuzaba dushise dufashanya n'abazoba bashitse ahantu mu nzego zitandukanye biciye muri iyo migambwe yabo rero kuzaba ari ku neza y'igihugu cyose muri rusange twizeye rero ko abarundi n'abarundikazi bakunda igihugu ifuza kubana mu bumwe ata amacakubiri ata bashobora gushinga ubuhamwe mu kurwanya ubukene aho bazoba ari hose nibabona yuko twemerewe gushobora kubandanya mu kwitoza muri aya matora turizeye neza cyane yuko bazotoha amajwi hanyuma turafashanya n'abandi barundi barundikazi bazoba baciye imigambi n'abataciye imigambwe kugira ngo twubake igihugu cyiza kinezereye abashobora kubona yuko haryoshye kuba abantu bashobora kututamarira bakavuga bati igihugu kirameze neza
tugaruka ku mirongo ya telefone Jean de Dieu ari ku murongo Jean de Dieu ufite ikibazo ufite
ikibazo ndabashimira ndabanze no kubasuhuza
yego
naramutse tuza na Diadoni mwifuriza amahirwe masa ku mugamba afite no kunegwa afite n'abafite byinshi byiza ateganyiriza igihugu cy'u Burundi nanjye ni Jean de Dieu ndi mu karere ka Nyamagabe nanjye nabashimitse ariko ngenda ndamubaza ikibazo mubaza ni kimwe no kumubaza ese umuntu uri kwiyamamaza kuyobora igihugu cyangwa ko yagiteza imbere urumva ko gifite byinshi giteganyiriza ariko se nk'abaturage bashobora kuvuga ati turashaka ko umukuru wacu w'igihugu wetera Nkurunziza asubira ku butegetsi wenda nawe akaba yanabyemera yuko yasubira kuko numvaga mu binyamakuru anavuga yuko adashaka kuzongera kwiyamamaza ariko abaturage bakabimusaba yuko yasubiraho we abyumva ate aramutse asubiyeho cyangwa se aramutse aniyamamaje mu matora bakaba yanatsindira n'amatora aba yabifata ate niko ashaka kumubaza gusa murakoze
murakoze
ndimo ntavuze kandi nk'uko namwe mukwiye kubikora nibaza yuko iyo umuntu yamaze kuvuga ijambo ubahiriza ijambo uko yarivuze ku bw'ibyo jewe ibyo numvise kandi nakurikiranye mu biganiro bitandukanye nuko nyirishobora umukuru w'igihugu cy'u Burundi muri kino gihe Petero Nkurunziza yaramenyesheje yuko atazosubira kwitoza muri aya matora ibyo nibyo nubaha nibyo numva nkavuga nti yarayivuze ishobora kuza kwiyumvira rero ibindi binyuranye n'ibyo bivanye n'iby'abantu yumvira ku bw'ibyo rero sinibaza ngo byogenda gute ikihe yoba ari witoje nibaza ko ibyo navyo biraba mugambwe basanzwe barimo ningi batunganya ibikorwa nizo rizo yuko bitazorenga kuri uyu wa mungu bazamenyesha abarundi n'amakungu uzoserukira uwo mugambwe mu bijanye n'amatora y'umbi 2020 rero sinoza kwiyumvira ngo igihe kandi hari ijambo ribagira vuzwe n'umuntu ibaza ko umuntu akwiye kubyubahiriza uko ibara rivuze rero kubijyanye n'ibyo rero twe nitwo twiyumvira umuntu kana kuriya cyangwa kuriya twebwe tuba dutanga ibyiyumvira bijyanye n'icyo twemera kwishobora kuzanira ineza igihugu cy'u Burundi nicyo gituma gihambaye si uzokwitoza muri iyo mugambo cyangwa n'uzokwitoza cyangwa hariya gihambaye ariko dushyikiriza ibyo byiyumviro byacu hanyuma amategeko ntiyaduha ubwo burenganzira hanyuma abarundi n'abarundikazi bakatwizera nibaza yuko hazaba gushyira mu ngiro icyo kintu twiyemeje rero tunabaza ko tuzofata umwanya kuri icyo kibazo nibaza ko kitaturaba twebwe muri uyu mwanya.
Emmanuel ari ku murongo wa telefone. Emmanuel, ufite ikibazo, ufite icyumviro?
Mwiriwe. Mfite ibibazo bibiri nshaka kubaza umutumirwa.
Yego.
Nk'uko bisanzwe nitwa Ndayisenga Emmanuel, ndi i Kigali mu Rwanda. Nakomeje kumva ibitekerezo bye, numva n'ibyiyumviro, numva afite ibyiyumviro bizima. None ikibazo cya mbere nashaka kumubaza, ese nagira amahirwe yo gutsinda ayo matora ko wubazaga niba ibyo ajemo mu byo kwiyamamaza yaba abikoze nonaha cyangwa yaba yarahereye kera bitekereza nyine ko yaba perezida
akabishure
akoze namaze kucishura icyo cya mbere kuko navuze yuko kimwe mu ntumbero nyamukuru dufise nuko Burundi kiba igihugu c'abarundi bose. Kubw'ibyo rero ibijanye n'abahunze ngene bahunguka n'ibiki ibyo bifise urutonde rw'ingene bigenda igihe bitangwe gushyirwa mu ngiro, ariko icyimvo icyifuzo nyamukuru ni uko abo bantu bose bica ko ari mu Burundi bafite uburenganzira duhereye ko bari mu gihugu n'abashobora kuba ari hirya no hino, mugabo akumva yuko andetse igihugu cabo igihe baje afite intumbero y'ukubaka igihugu kugira ngo igihugu gishobore gutekana kandi gishobore gutera imbere. Icyo rero nibaza yuko igihe kigeze hazaba kubiganira no kubishyira mu rutonde rwiza rujanye n'ingene amategeko icyo gihe cyangwa muri ubwo mu buryo bizaba bisanzwe bitunganijwe n'amategeko mpuzamakungu byubahirizwa bigenzwa bikagenda neza. Kuri icyo kibazo cya kabiri nacyo nyine nacishuye, navuze yuko icyiyumviro kimaze imyaka myinshi, n'icyiyumviro twiyumviriye mu ntumbero kugira ngo tubwire icyo duterere mu zabigihugu uko nabivuze kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri imyaka kirakurikira habandetse haza ibikorwa biza muri iyo ntumbero yo kuraba ingene twumva icyo duterere ku rwego rw'igihugu. Rero ku bw'ibyo ubu rero nicyo gihe tubone ko ari cyo gihe twobishyira mu ngiro. Nibaza rero ko atari ibintu bitanguye ejo cyangwa mu nzu iheze cyangwa mu kwezi iheze.
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mu kiganiro muri Sanga. Kwiyamamaza n'ibintu bisaba uburyo bukomeye, uburyo bwanyu mwaba mufise bungana gute?
Uburyo bwa mbere dufise twebwe n'abantu bizera ibyiyumviro dufise, rero iyo ufise abantu ufise ibintu niko bavuga mu Kirundi, ku ruhande rwacu nta buryo novuga ngo buri aho twakwiye ahandi hantu tugira dukoreshe mu by'imiyamamazo ari ndi kibaraje ishinga mu bijyanye n'ingene igihugu cyacu gishobora gutera imbere bazodusigikira umwe wese ahageza. Yego, niko ntitwari dusanzwe turindiriye ubwo buryo, twari dusanzwe dufite ibikorwa dukora, umuntu wese afise mushoboje kubaho no gushobora kumure gutangura ibikorwa bimwe muri ibi, ariko ahanini twizeye ko abazoba banezerewe ibyo turakora badushigikira nk'uko amategeko azoba abyemeza abazoshobora kudushigikira. Nitwo vuga ngo tuzogenda kuzerinze yuko ari abanyamahanga bazoduha uburyo bwo kubikora, kuko tugomba ko ibiteka ry'igihugu, tugomba yuko icyo tuba dufite ko cyose aha mu rundi mundi kazi yose azoba azovuga ati by'ukuri igikorwa ni kiwanje naragishigikiye, naritanze mu nguvu zanje cyangwa naritanze mu buryo bwanje, hako twovuga ngo abanyamahanga banabariya baje kwishigikira nibo batume tubigeza aha cyangwa hariya, kuko mu nyuma hacagaruka bya bindi nyine usanga baguhaye amategeko y'ibitwiye gukora. Rero twizeye yuko mu gihe tuba dufite amategeko tugatangura ku mugaragaro abarundi bamitkaza tazoduha gusa amazwi iko bazoduha n'uburyo bushobora gutuma ibikorwa bitatu atunganya bishobora kugenda neza dukurikije ingene amategeko azo bari twemerera muri icyo gihe.
Tugaruke ku mirongo ya telefone dufise batterie faible, uratwumva?
Ndabumva, muraho muraho, mba kanje gushimira uwo musumire.
Yego, harabumva. Ikibazo intererano?
Ngiye ikibazo mfite abo bantu bumva mu iki gice bari mu makungu bari hanze. Bindi kibazo mfite suppose ko wenda yatorwa nk'urubyiruko yarufasha iki mu kugana muri za COPEC. Kugana mu COPEC no mu mabanga kuko bya kurubyiruko nta ngwate ziba zifite yazarufasha.
Murakoze.
Murakoze ni batterie faible.
Neza nta ntirano z'amakungu tuko turarondera nta makungu dukeneye muri uyu mwanya ku bijyanye n'amatora makungu adushigikira mu byo turatumaze gushikako ribaza ku bijyanye n'amatora no gutunganya ubuzima bw'igihugu n'iby'igihugu nyene n'iby'abarundi n'abarundikazi ego bashobora kuba ari abarundi n'abarundikazi bari mu mahanga n'abanyeshuri bashobora guterera kuko nabo barafite uburenganzira bwo gutora niba bazaba bari ariko ntitugomba gutangurira kwishimikiza abanyamahanga canke abo duhaye imfashanyo zivuye mu mahanga nibaza yuko igihugu kirafise uburyo bwo gushobora kwitunganya kandi tugashobora natwe no gutsinda amatora biciye mu kwitanga kw'abarundi n'abarundikazi. Rero ku bw'ibyo ibyo abantu bakunda kuvuga bati ni bande bo hanze babashigikiye ntabyo nizo tunagira no kuva kera ngo dushe ku mutima aho ushobora gushigikira mu buryo umwe cyangwa ubundi ari mu Burundi cyangwa umurundikazi ari mu Burundi cyangwa ari hanze ivyo nuko azakoze ku mutima wo gukunda igihugu mugabo ntabandi yishimikije barupfura bagomba gutuma dukora ibyo turakora tubikoze kuko gukunda igihugu kandi nibaza yuko ari n'umuco wamye turanga kuva kera. Icya kabiri ariko arabaza ni uko ibijyanye n'amakoperative cyangwa amakopec si jewe izo ni bimwe bikunda konona cyane ibijyanye no kwiyamamaza mu by'amapolitiki kuko umuntu araza kwiyamamaza agashobora kwigura yuko umwe agomba kuba Imana ishobora byose ashatse mu gitondo abyuke atore inyishu z'ibibazo abantu bose bafite. Icyo twiyemeje ni uko tuza no guharuka kugira ubumwe kwiyumvira hamwe twese ingene dutora inyishu z'ibibazo ariko turahura nazo ku munsi ku munsi. Rero nitwasanga izo nzira z'amakoperative cyangwa z'amakopeka ari izo nzira nziza tuzoheza tubikore uko tubyumvikanye n'abagize kino gihugu kandi cyane cyane no kugaruka bazabyifuza. Rero tugomba kuza kubabwira ngo twe nitwaza tuzobakorera ibi tuzobakorera ibi nk'uko umenya turafise ibintu tuvanye hano mu kirere hanyuma tubakororere ko oya twe tugomba kwigisha abarundi barundika cyane cyane kugaruka kunda igihugu kucitangira gukoresha ubwenge Imana bahaye gushyira hamwe ingufu bakabikora mu rukundo atambatse kubiri hagati yabo ibyo bizobashoboza gutera imbere bizodushoboza twese gutera imbere. Ariko rero nzaba tuvuga ngo hari umuntu azanye inyishu nk'uko umenga zifise ahantu hanyuma zizaniye abarundi n'abarundi kasire nibaza ko icyo dushoboye kandi twabe dushobora kuva kera ni guhuza abantu cyane cyane abakiri bato bakagira umutima umwe bagakundana bagashaka hamwe bagashobora gutora inyishu
Armel atwakuye Armel ikibazo intererano.
Ndamukiriza umutumire.
Arabumva.
Ndemwe mu barundi bakongeje ku kanovera k'ubwenge n'ubumenyi afite. Mugasi iki kibazo ashaka kumubaza. Asitageze kwiteze ntabona ko agiye hariho umwe ugiye kumwemera n'ibigiye kumwanga. Cyakabiri ihe kwefora abona afite z'umuntu akaba n'akabiri ati wanjye nzanye kazotuma ntogo iyo byanjye byari ibyo.
Murakoze turabashimiye arabishyura
ku kibazo cya mbere utanguriye ko sinima nakumvise neza sinzi ko wafasha gusubira muri iki kibazo kugira ngo mbereza ko
nagitahuye. Numvise ko avuze ko ufashe ingingo yo kwinjira muri politike ko bidashobora kuzotuma hari abakwanka n'abagukunda.
Okay, urakoze sinibaza ko azoca bituma hari abanyanka n'abankunda. Byari kuba gutyo iyo mpitamo kuja mu mugambwe kanaka. Kuko batari muri uwo mugambwe kumbure boca bavuga bati umuntu araduhemukiye. Nicyo gituma nashimye ugenda nk'ubigenga abo bavuga ngo bonya nka petetre n'abo tuba two turahiganwa kubera ko bazaba bari mu yindi migambwe. Ariko igituma nzi neza ko batazonya nka nuko ibyo tuba two turazana nk'ibyifuzo ni kubwineza yabo nta muntu numwe nuzoba kumbure yatoba yatsinze mu matora nuzagizike mifoko umuntu wese yumva ku insinzi yacu dore insinzi yiwe naho twari twahiganywe akumva yuko agiye kuranirwa gusumba canke n'ivyo yagomba gushikiriza nawe azoronka kajya kubishikiriza kubera ko twa ducubitse kandi bitazavyitirirwa umugambwe kanaka twebwe nk'abigenga dutsinze rwa ngo umuntu wese niba azobace umugambwe azobafisa akazi yo gushikiriza ibyifuzo byiwe byubaka twumvikane twese tuvuga tuti ibi birashobora gutuma igihugu gitera imbere rero kubw'ibyo nibaza yuko nta gukundwa na bose ntazobura kumbure ababifata nabi ariko babajije umutima batumvirije ibihuha ndazi kumwe tuvuga ati uyu muntu cyangwa abantu ntibatwifuriza inabi ni kubw'ineza ya twese naho tuba tudasangiye ibyiyumviro naho tuba tudahuriye mu mugwi mu bikanaka icyo niko nokwishura kuri icyo kibazo cya mbere icya kabiri ni uko twebwe dushimikira ku kintu cyitwa uburongozi nkorera abandi icyo ni ikintu dushimikira ko cyane mu nyigisho zacu ni ukuvuga ngo umurongozi cyangwa imboneza ategereza ko umuntu yitwararitse neza yabarongoye agashimirwa bijyanye n'ibyo abarongoye bashyitse ko gusumba uko ibyo we bwite icyo yashyitse ko rero biratandukanye n'ingene kumbura umurongozi twahora tugenderamo cyangwa ibyo bisanzwe bitunganijwe aho umukuru aba ari we muntu akomeye abantu bose bamukorera ariko tugomba gushimikira ku muco w'ingene umukuru yose umata anamenyekana cyane ariko ibikorwa by'iyo bikaba bimenyekana icyamari abantu akaba aricyo kimenyekana.
Murakoze Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi ko tuvuga mu kiganiro muri Sanga ku mutumire wacu Dieudonné Nahimana yatangaje ko ku itariki 18 z'ukwezi kwa mbere kwaza kwitoza nk'umukandida yigenga mu matora y'imirije y'umukuru w'igihugu mu Burundi ku itariki 20 z'ukwezi kwa gatanu muri uyu mwaka w'2020. Mu itangazo mwasohoye mwaravuze mu mpamvu zatumye mufata iyo ngingo, mwabonye muravuga ikibazo c'ubukene mu Burundi, muravuga ko politike zikogwa hisunzwe ubwoko mwo bisigura gato mugashira ahabona ivyo vyumviro vyanyu uko mwabonye ibintu.
Ego ko tubona ibintu nuko kuva Burundi bwikukiye mu mwaka w'1962 duhere imbere gato imbere mwaka w'1961 aho umugana dutukwa gasore agadaguriwe kuva mu nyuma yaho tugiye kuraba ibijyanye n'intwaro byashize habaye ingufu nyinshi mu gutorera inyishu amatatu yari hagati y'ubwoko ibibazo ari hagati y'intara ibibazo ari bihagaze hagati y'ingene ubuzima cyangwa ubutunzi bw'igihugu butunganywa ku bw'ineza yabo ibyo rero byagumye ariko ikibazo kigenda cyisubirizwa gushyira taronsi akaryo gakwiye ko gushobora gushyira ingufu mu bijyanye n'iterambere rinyarutse kandi rirama ibyo rero tukavuga tuti iki nicyo gihe cy'uko yumvira ingene ego niko tubanaye muri uwo mugambi wo kunywanisha abarundi no kubazana gukira ibikomere byakahise ariko bagashyira ingufu cyane cyane mu bijyanye n'iterambere iterambere ritari mu migambi ivuye mu banyamahanga batuzaniye ari murabona yuko nk'uko ndabivuze urwaruka ngo rwinshi mu bijyanye n'abagize igihugu cy'u Burundi ariko nibo bake bakoresha ingufu zabo mu bijyanye no kugiza umwimbi ku bijyanye n'iterambere bakarore muri kiri nk'uyu munsi mu gitondo abantu bagiye kurima ifungurwa abarundi n'abandikazi bazofungura umwaka cyangwa umwaka uza n'abantu usanga barifite imyaka iri hejuru ya 40 n'indi gushika kuri 50 usanga aribo bari kubararima cyane cyane ariko misore n'inkumi bafite imyaka 18 25 benshi usanga bitsaye cyangwa bagiye mu gukurikira mu by'imigambi cyangwa batari n'ibyo ugasanga bari mashuri kwiga ugasanga izo ngufu zose nizo zirakoreshwa kugira ngo habe kugwiza umwimba rero turagomba gushimikira cyane cyane kuri icyo kintu cyo tuma urwaruka ruterera mu bijyanye n'iterambere mu kugwiza umwimba tukagira by'ukuri tugafata mu buduko mu bijyanye n'iterambere duteza imbere ubutumwa by'amacakubiri ibyo navuga yuko muri kino gihe bisa nko kumengo biriko biragenda bihera mu bijyanye n'ingene abantu babanye mu kibano cyabo mu Burundi muri kino gihe sinibaza ko barundi barundikazi bakira abana mu maso ku by'ubwoko nk'uko twakuze tubibona muri kahise biriko biragenda bihera ingene abantu babana urazi ingene ngende bavuye mu bikorwa bitandukanye biracari mu bantu bavuga bakuze cyane ariko kugwaruka ije sibizo bikiri imbere nje gituma rero tugomba kuraba ingende twori kugwaruka ntive gwisanga nako gwaguye muri uwo mutego wo gusubira inyuma mu kwiyumvira ku bitanye n'ivyamoko n'ibikije rero nuko bwatuti uko twabibonye muri imyaka 50 irenga iheze tugiye gutangura ikindi gihe gishasha hazaba urungambe rushasha byumvira uburyo mu buryo bunyuranye n'ingene abavyeyi bacu bakuze biyumvira n'ingene bakuze babaho rero ivyo bigashira imbere abantu kuzoshika kure no gutera imbere bijyanye n'ibyo bakoze isaka bafise ukundi gihugu kwabo gusumba ko barabigwa intara bavamo icyo bapfana n'abari mu butegetsi hirya no hino canke iki nuko byagiye bizana akarenganyo kuva muri kahise ka kino gihugu.
Yego tugaruka ku murongo wa telefone. Joseph ari ku murongo. Joseph uri he?
Amahoro, amahoro Fideli.
Amahoro.
Mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo.
Yego ufise icyumviro ikibazo?
Bantu ndamukize umutumire kandida perezida
arabumva
ndakabazo nashaka kumubaza
yego
ese birakunze kubaho muri Afurika yacu ko abayobozi bagera ku buyobozi noneho hakabaho ko bahindura ibwirizwa shingiro ese we yaba afite icyo gitekerezo aramutse agiriwe amahirwe akabona ubwo buyobozi ese abaye atafite icyo gitekerezo nk'ibwirizwa shingiro riri rihari aribona ate
murakoze
sawa sawa murakoze mugire ibihe byiza
nawe
ngiro ni novuga ningene abantu basanzwe ba mu gihugu abantu bagize ico gihugu bumvikana ingene iyo gutabo kigiye gutunganywa ningene kishobora gutera imbere bijanye n'igihe bagezemwe rero sinovuga ngo igirizwa ibizwa shingiro si bibiliya se gitabo vuga ati izokana imeze uko bivana n'igihe abantu bagize ico gihugu bagezemwo hanyuma bijanye n'icyo bifuza guhindura muri kitanke kiri rero kuvuga ngo novuga ngo mu gihe twoba turi mu murongozi w'igihugu ngo nta byirizwa shingiro ryo hinduka aho no bamvugiye abarundi bose kandi afite ubwo burenganzira mu byirizwa shingiro hamariho ingingo iha bene igihugu cyangwa bene igihugu gufata ingingo yo kuvuga ati turagomba guhindura kitanke kiri bivanye n'ingene bavyifuza rero ize ntibivana n'umuntu umwe ntibivana n'umukuru w'igihugu ntibivana n'ibyifuzo by'umuntu bivana n'ingene abarundi abantu batatu bazobifatira ku ingingo bakavuga bati twifuza ko byogenda gutya rero icyo nibaza ko ntocishura nko kumembo ngomba bashire ijambo uvuga ngo ntibizohinduka cyangwa bizohinduka ko ntibivana n'umuntu umwe ntibivana n'umukuru w'igihugu bivana n'ingene abantu bazo bati twebwe turabona yuko hageze ko duhindura kitanke kirije hanyuma ubu turafise ibwirizwa shingiro ryagiye kuva mu mwaka w'2018 niryo ryubakiwe ko ibintu byose bitunganyijwe za bigiye muri kino gihe n'amatora agiye kuba muri uyu mwaka rero ko ari ibwirizwa shingiro riko rirakoreshwa muri kino gihe tegeza kuryubahiriza nk'uko riri hanyuma nitwasanga kumbure cyangwa nihagira igihe abarundi n'abarundi kazi bavuga bati hariho akana kariya bohindura muri kazozi ibyo bizaba bivana n'igihe tugezemo ariko muri kino gihe hariho iryo bwirizwa ririho muri kino gihe niryo riko riratunganya amatora turimwo kandi niryo riko rirakoreshwa mu ngingo zifatwa mu zabo gihugu.
Murakoze twakire Pire uratwumva
wumva
Pire ufite ikibazo intererano nyarutse
kugira ngo ndakugeze mu tumire
yego arabumva
hanyuma jone bwa mbere ndenda bukeze kuba yumviriye kubera ko umukandida mu gihugu cy'u Burundi hanyuma akabaza cyangwa ngo bakumubaza ndega ko ahisemo kwitoza amafaranga ati mukuru w'igihugu kumbure uwo gikura mu ngata mbe hari byo mushima yo barakoze cyane hari byo magayira mu byo barakoze nde afashe umwanzuro wo kujya kwitoza mu kandida kugira ngo ayobore igihugu cy'u Burundi nde n'iyo migambi ashyira imbere nde mubinambari ya abashimye ashimye mu kwigira yakoze hoho yo hari abona yuko yarasigisigaje nawe dufa kubandabiriza ko bazigeze nk'ije murakoze
murakoze reka bishure
ndasanga ko mutandukanye ibihe byo gushikiriza icifuzo cyo kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu n'ibihe umuntu aba yamaze gutsinda amatora kubwizo rero amajambo avugwa yo gushima usanga yo kugirisha umuntu avuze ku bijyanye no wararongoye igihugu avugwa muri icyo gihe ubu turi mu gihe cyo kuvuga icyifuzo cyo kwitoza n'ingene byogenda rero ikisi cyo gihe cyo gutangura kuvuga ko kumengo twatsinze amatora hacyari abandi turanarengana ibisabwa byose bituma umuntu ashobora kwitoza kubw'ibyo nihagera tuzoshikiriza ijambo hanyuma muheze mubyumve bijyanye n'ico abo tuba turi kumwe bose batwumvikanye cyangwa ingene tuba turiko turabibona rero kubw'ibyo nibaza yuko hanyuma ku bijyanye n'ibyo n'imigambi ibyo ntiharagera mu gihe cy'imiyamamazo tuzoheza tubishyikirize ku mugaragaro muzobisanga kuri interineti ibindi mu byumve mu maradiyo mu gice muterereye mu gice muneguye nabyo nyine ntiharagera ko dutangura gushikiriza imigambi
cyiza ari ku murongo wa telefone cyiza uratwumva
ndabona cyane mwiriwe
ufite ikibazo cyangwa icyumviro
ikibazo nashaka kubaza umupire
yego
ubwa mbere ariko namaza ntabwo namaze kwisinywa ndamushimire ku mwanzuro yafashe wo kutagenda amatora n'umukandida w'UDM ikibazo rero nashaka kumubaza hari ibyo yakoze muri kahise abanyapolitiki benshi bari bafite imigambi byoroshye ariko bakagenda mu matora n'umuntu bakayavamo bagatatanganyije kugaruka kubera ariko bari bafite amaraso ashyushye rero yatubwira yuko iyo kuko yagiye mu matora abona ukuntu amatora atunganijwe yuko ajya kwemera ibyo biba byavuye mu matora ikigira kabiri ibigira kabiri nashaka kumubaza nashaka kumubaza yuko kuko hagiye nta kintu kibitora birategurwa ajya ari mushyashya abarundi benshi ntibamuzi rega abyokora gute kugira ngo abarundi bamumenye bamenye imigambi yiwe
murakoze arabishyura
mbere sinacumvise neza cya telefone avuga ukuntu
nibaza ko yavuze ko mu bisanzwe umuntu aravye abanyepolitiki bariko bariyamamaza bashaka gushika ku butegetsi ngo batanga bashikize imigambi ngo iryoshe ngo bamara gushika ku butegetsi ngo ugasanga bataye abanyagihugu cyane cyane abakiri bato mu rudubi mu kubashyira mu ko nibaza ko yashatse kuvuga mu nzira mbi kubakoresha mu buryo bubi mwohishura ngo kubiberekeye
urakoze nibaza yuko mu gihe cyo gutora kandi nicyo nibaza ko abantu batazore kuba ari mu matora cyane cyane badotora yuko bakwiye kurabira ko umuntu ntukwiye kumutora kuko yitoje umuntu ukwiye kumutora kuko wasuzumye kahise kiwe ukaraba ingene yifata n'itagiye arakora yuko ari umuntu arimo ahindagu yuko ari umuntu ata ijambo ryiwe atarishyize uko yaryemeye yuko ivyo ahora akora ibintu binyuranye n'ivyo agiye kuze ko asuzira gukora then ibaza yuko ikintu abantu bakwiye kuzoturabirako ni ukubaza kurondera kumenya umuntu ingene yigendeze mu myaka itanu cumi iheze mbere na mirongo ibiri nibaza yuko rero twebwe turiko turavuga si ibintu tuje gutangura kwiyumvira kubera ko turiko turavuga ngo tugiye kwitoza ni ibyo twabe dukora kuva mu myaka iheze rero nta bushimwa na bose cyangwa nta umuntu akora abantu bose ngo babyemere ariko ugiye kuraba urashobora kubona muri kahise ibikorwa twakoze nyifato dusanzwe tugira mu buzima bwa minsi yose yuko ari cyo umuntu yogaya cyangwa ikintu yoshima rero ahanini sinoza kubabwira ngo jenzo bandi umuntu w'igitangaza tugiye gukora ibintu by'igitangaza umuntu yamaze iki yabayeho gute ni gute yabanye n'abandi mu bijyanye n'iby'amacakubiri y'ubwoko mu Burundi yabyifashemo gute iby'intambara byifashemo gute mbega n'umuntu agendera mu kononera ubuzima bw'abandi ibyo nibaza umuntu yibaza akaraba inyishu nawe nka rero ahabwa n'abamuzi cyangwa ingana muri aya birade ntihavuga ati uyu muntu ni umwizera rero sinokivuga ngo ntangaze amasezerano birengeye ibyo umuntu wari muri kahise icyo umuntu yamaze
hari kindi kibazo yabaje nibaza ko mwari mwagicishuye ngo muri umuntu mushasha mwitoje ku giti cyanyu ngo bakwinjira muri politique ngo abarundi benshi ngo bashobora kuba ngo batabazi ni ikihe muzokora kugira iyo ntamba myive mu nzira
ani azako ibwirizwa rishinzwe amatora rirafite ategekanye kirimo cyo kwiyamamaza ariko kandi no kuva nk'ubu twa turatangura kubivuga naho turatangura kwiyamamaza mugabo iyo umuntu yaza yuko tumaze kumenyekanisha yuko dufite icyifuzo cyo kwitoza aba umuntu afite uburenganzira bwo kubaza ibibazo bitandukanye arabaza umuntu canke bo hari ubuhinga ngurukana bumenyi uragenda ukarondera umuntu karabice yakoze ku buhinga bishobora gutuma uvuga uti ndabonye uwo ari we nidasanzwe akora kubw'ibyo rero umuntu kurindira icyo gihe cyo kwica niyamamazo nitatangwa n'itemerwa n'amategeko
yego mwitangaza umashikirije mavuze kandi ko mubona ko abanyagihugu biteguriye ubuyobozi bushasha bukingira abakiri bato ubundi bwicanyi naho mwavuze ko ku byerekeye abakiri bato no ku rwego rw'abanyagihugu muri rusangi ko ibyamoko bitanguye gutera nk'ibihwamika ariko hari abavuga ko abanyepolitike bakivyitwaza bakibikoresha n'ikihe mubona kibatuma muvuga ko abanyagihugu biteguye muri iki gihe biteguriye ubuyobozi bushasha bukingira abakiri bato
ubwa mbere ho nuko ugiye kuraba usanga ibibazo nyamukuru byagiye bizisubiriza muri kahise k'igihugu uyu munsi bimwe bimwe bijyanye n'ibyatwaye imyaka myinshi nk'ibibazo by'amacakubiri n'ibiki bavuga tugenda biratakaza agaciro mu bibazo bikuru bikuru abarundi bafite muri uyu mwanya icyo abantu bona bose bahurije ko bifuza ni ugutera imbere bakaja ku iterambere bashoboza kuranirwa bagashaka icyo bamaze imariye kandi agashobora kugicaho amariye amakungu ubwo tukunda kubivuga twifuza kubona abarundi bashobora kwigaburira kandi bakihemba no kuvuga bagashobora gukora ikibazo kugeza umwimbu kandi bagashobora no kuronka umusesekara ubwibyo rero nibaza yuko abarundi n'abarundikazi bose bifuza iterambere ridahagaze ku migwi kanaka icyo nicyo ugenda ubona ahantu hose abantu bose bavuga bifuza gushikako icyo rero bagurije ko birekana yuko bifuza yuko haboneka ibyiyumvira mu burongozi bw'igihugu bibazana kwiyumvira cyane cyane ku bijyanye n'ingene bashobora kwiteza imbere n'ingene bubana mu bumwe n'ingene bwo kwirinda ibyabaye muri kahise k'iby'intambara n'amacakubiri bitazosubira kugaruka n'inyuma y'imyaka 20 ijana iri imbere ibyo birerekana rero cyane cyane iyo baragiye mu rwaruka bibona by'ukuri ko banyotewe ikintu cyiza kibaha ibyizigiro bya kazoza rero ndavuga amajambo make yuko by'ukuri abarundi bose bariteguye kandi bazi yuko sukubera ko gusa baba bavuze bati byakahise biraturuhishije oya nuko ariko arimvira bati turagomba ikintu gishasha kijyanye n'igihe tugezemo kituzana ku yindi terambere yenge yaho twari tugeze
mu misegonda 20 haraka ko mwokongera ko mu gusezerana imisegonda 20 muri antunga munyarutse
ijambo gusa navuga nuko ari ijambo ry'ivyizigiro hari ivyizigiro jewe ndi umuntu yemera Imana ndi umuntu yemera yuko iyo abantu bubaha Imana bakaba ari abantu bafite umutima wo gukunda igihugu bagashira hamwe bakagira ubumwe hagati yabo ntabwo ishobora kubabuza gushira ku cyo bifuza indoto bafite rero nizeye ko Burundi bugiye kuba igihugu cyiza kandi kimenyekana mu buryo budasanzwe makungu
murakoze ari Dieudonné Nahimana umurundi yamenyesheje mitangazo yasohoye ku itariki acha mimi mnaanza kukuwezi kwa mbere ko azoshikiza icyumviro icyifuzo cyo kwitoza amatora mu kuri gihugu azoba mu Burundi ku itariki 20 z'ukwezi kwa gatanu kuri uyu mwaka 2022 dushimiye abaduhamagaye bakabaza ibibazo bagashikiza ibyumviro namwe mwese mukunda Radio Ijwi rya Amerika na cyane cyane kiganiro muri sanga ndabatumira no kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu by'iminsi yose mu kinyarwanda kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika.
Tatizwi za Amerika mkirundi na mkinyarwanda mwurundi tukumvika nila kumirongo migufi ya shortwaves kumetero chumini chenda ni metero milongi vili mwurugwanda nukuri FM ija na nakani ni bicha bitatu mshora kani nukudu uchikira mkore shiji adresi ya cha email radio ya arobazwe mela kaburungu.com na Facebook kuri adresi